Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Na ukurubuga rwa internet mutwumvira kuri waeshatu radio yacu VOA. Ndabasuhuza mbahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Eka makuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino, tuyagezwaho na Alois Bigirima.
Cyuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika bivuga kwicwa wahoze ari indongozi y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu Abu Bakr al-Baghdadi ari igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na Amerika, ariko bagabisha ko uwo muhari ukiri intambamyi. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko urunani mpuzamakungu rwo kurwanya ite urugamba. Abandi bategetsi bakeje Perezida Donald Trump kuri icyo gikorwa n'igihugu cy'Ubwongereza, Turukiya, umushikiranganji wa mbere wa Israeli, ariko bose bavuga ko bakwiriye guhemuka basanganguye ibisigarira byose by'uwo muhari aho biri ku isi. Ku ruhande rundi, Irani yo ivuga ko iyicwa rya Baghdadi atari ikintu gikomeye, ko Amerika yishe icyo yishiriyeho, yongera Irani gifasha. Muri Amerika kandi buramatari wa Leta ya California yatangaje ko leta yiwe ishizwe mu bihe bidasanzwe kubw'imiriro yo mu mashamba hamwe n'amamiliyoni y'abanyagihugu batagira umuyaga nkuba. Abanyagihugu 200,000 bahisemwo guta ingo zabo mu buraruko bw'igisagara cha San Francisco. Abategetsi bashikirije jo ku munsi w'Imana ko ibice 10% by'uwo muriro bimaze kuzimwa. Mu mwaka uheze imiriro nk'iyo yisha abantu 85, ibisigara bitari bike birasha muri iyo leta nyene ya California. Muri Afrika, Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi niwe yatsindiye amatora yo muri uku kwezi. Ibyo byatangajwe na komisiyo y'amatora ejo ku munsi w'Imana, naho hari abavuga ko yabayemwo ubusuma kandi biyongera. Nyusi wo mugambwe Frelimo uri ku butegetsi yatahukanye amajwi 73% imbere ya Osufo Momade yaronse amajwi 22% w'umugambwe Renamo wahoze ari umuhari witwaje ibirwanisho urwanya leta. Indorerezi zarungitswe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC baremeje ibyavuye muri ayo matora, bavuga ko yabaye mu mahoro no mu mwidegembyo. Perezida wa Bolivia Evo Morales yashikirije jo ku munsi w'Imana ko aho batavuga rumwe muri politike bariko barategura kudeta yo kumukura ku butegetsi muri iyi ndwi dutanguye. Morales avuga ivyo mu gihe imyiyerekano yiyamiriza itorwa ryiwe ikibandanye bugize kabiri mu minsi 5 agabisha ko agira akurwe ku butegetsi. Komisiyo y'amatora mu ntango z'indwi yatangaje ko ari we yatsinze uwo batavuga rumwe Carlos Mesa mu matora yabaye ku munsi w'Imana w'indwi irangiye. Ibwirizwa shingiro rya Bolivia ritegeka komanda za perezida zidakwiye kurenga zibiri zikurikirana, ariko Morales atsindiye mandigira kane. Niwe mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi mu karere ka Amerika y'Epfo, akazobandanya gutwara gushika mu 2025. Indege itagira umudereva mu bwoko bwa drone yari ihenze yica abanyagihugu 2 muri Somalia ni mu gitero cyarondera umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibyo byashikirijwe n'abarokotse babibwijwe rya Amerika ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatanu cabereye mu mihana yahitwa Ameira mu misozi yo mu karere ka Golis mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Bari, nkuko byashikirijwe n'inararibonye zo muri ako karere zavyiboneye. Uburongozi bw'inteko za Amerika muri Afrika bwo bwashikirije ku munsi wa gatanu kw'ico gitero cyahitanye abakora iterabwoba batatu ko ata musivile yakomeretse canke ngo yicwe. Hari amasanganya y'ibitero bitari bike igisirikare ca Amerika cakoze yahitanye abasivile batari bake, ariko yama yavyemeye inyuma y'amatohoza.
Urakoze Aloyce Bigirimana mukanya ni wanyu muntara.
Wanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu muntara. Ni cyanyu.
Tuwanyu muntara uyu munsi tuhere mu Rwanda aho ejo ku cyumweru inzego z'igisirikare mu ntara y'Iburengerazuba zerekanye abagabo bane zivuga ko bakurikiranyeho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu birimo na grenade iheruka gukomeretsa abaturage bane mu mujyi wa Kamembe. Abafashwe bose bemera uruhare mu bitero bitandukanye bakavuga ko batumwaga n'abayobozi b'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri inkuru.
Mu myenda yabisanzwe baziritse amapingu ku maboko, batatu mu nkweto zo kogeramo za kambambiri na rugabire, undi muzingozi z'umukara, niko aba bagabo bagejejwe imbere y'itangazamakuru n'abaturage barinzwe cyane n'inzego z'igipolisi n'igisirikare. Bose ku maso no mu mvugo wabonaga ko bakomeye nta kibazo cy'ubuzima bafite. Aberekanwe bose uko ari bane basanzwe ari abaturage b'umurenge wa Mururu w'akarere ka Rusizi banahakoreraga imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi n'ubucukuzi bwa kariyeri. Umukuru muri bafite imyaka 57 y'amavuko naho umuntu afite 33. Herekanwe kandi imbundenye magazine zaze 6 gerenade nye n'amasasu bivugwa ko abo bakoreshaga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. Bose baremera uruhare rwabo mu bitero bitandukanye birimo n'icya grenade iheruka guterwa mu mujyi wa Kamembe rwagati mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize ahakomerekeye abantu bane. Aba baravuga ko ibyo babikoze nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe wa FLN babahaye imbunda, grenade n'amasasu banabigisha uko bikoreshwa nyuma yo kubaha amabwiriza y'uko bagomba kubikora. Uwitwa Batakamba Jean Beriki Masi w'imyaka 57 y'amavuko bivugwa ko ariwe wabimburiye bagenzi be kujya muri uwo mutwe ndetse akanashingwa kubika imbunda n'amasasu bazajya bifashisha nk'uko abisobanura.
Igitero nari ndimo n'icyo mu Rubondwe haje imodoka z'inyarwanda zirimo abantu hari n'abakongomani n'uyoboye utyobora muri Kongo utwa pasi. Ariko batubwira ko gitura simodokari irimo abantu zifika nk'uko zari nyinshi noneho zikaza zirimo abantu amatagisi iki kandi babujijwe kurasa imodoka zirimo abantu. Bategereza rero ikamyo ikamyije bayirasaba barashe ku ikamyo noneho ikamyo iragenda. Ubwo nta kindi kwakoze kwahise tugenda zari imbunda ebyiri. Abo muri Kongo rero bahita basubirayo ibikoresho ndabisigarana.
Uko aba basobanura guko binjiye mu mutwe wa FLN nuko bagiye bagaba ibitero wabonaga amarangamutima y'abaturage azamutse bamwe bakimyuza abandi bagakomera. Aba bavuze ko mu mabwiriza bari bahawe n'abakuru ba FLN harimo guturika izo grenade no kurasa ahantu hatandukanye harimo ku biro by'inzego z'ubutegetsi cyangwa se ahandi hahurira abantu benshi mu rwego rwo kugaragaza ko mu gihugu nta mutekano uhari. Kuri buri gikorwa bakaba bari bemerewe amadolari ya Amerika 100 buri umwe ndetse ngo hari nayo bari bamaze guhabwa. Nkuye ati
batwumvisha ko bazaduha amafaranga menshi tugakira cyane ko ibyo gufata igihugu byo mu kwabo njyewe ko navuye imbaga zabo nahabonye ukuntu hameze mbona bidashoboka ariko nkumva nikenereye amafaranga. Nubwo buryo naje kugeraho umusaza avuyeyo atuzanira amadolari 100 aduha amadolari 100 batubwira ati ariko nubwo tubaha amadolari 100 ikindi gikorwa mugiye gukora kirenze ikizabaha amafaranga menshi afatika. Nubwo buryo bapanze igitero cyo kujya kurasa mu mujyi mu Bugarama no ku murenge tugakorerwa icyarimwe ubwo bampanga mu mujyi wa Kamembe bambwira ko intumbero ari ugutera grenade mu isoko hagati.
Ibyavuzwe n'aba biyemerera kugira uruhare mu bitero bitandukanye muri Rusizi byazamuye amarangamutima mu baturage barimo n'abangirijwe ibyabo.
Aba bagabo bagaragara ahangaha nanjye ndi mu bantu bahemukiye nijye batwikiye imodoka. Ariko ikintu kinshimishije mu bintu byose nubwo bayitwitse nuko mbabonye ari bazima. Uwitwa Matakamba we arayimpa ubuyobozi bumfashije hakundi.
Nayifite abasaza banjye babiri batwaraga ibikamyo bankundaga kubi. Jenoside yaraje irabantwara none kubona abaturanyi nk'abo ngabo babasha kugarura amateka nk'ariya yabaye mukongera kugira ngo abanyarwanda bongere baze bicane. Imana yo mu ijuru bababarire gusa inzego z'ubutabera
nizijya mu bitabo ziraba amategeko.
Bwana Munyantwara Rufonso yobora intara y'Iburengerazuba akaba yabajije aba baturage icyo bashinja leta gituma bamwe muri bo bishora mu bikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu.
U Rwanda rwagutunze, u Rwanda rwaye umutekano, u Rwanda rwagushakira iterambere. U Rwanda umuntu utabasha guhaguruka arabona inkunga y'ingoboka uko igihugu cyishoboye mu bantu 125 leta barihira ubwisungane. Nyakwa peze pereka duhinka araduhi mihanda aramwe atabashanyarazi ntazarenze 24 buri munyarwanda ataragira amashanyarazi n'amazi we. Ikintu dushaka niki? Turashinje iki leta ya turayishinje iki? Niba hari nicyo tuyishinja, iyo twahuye tujye tukivuga.
Inzego z'igisirikare zivuga ko kwereka aba baturage bafashwe biri mu rwego rwo kubasaba gushishoza ngo bafatanye nazo mu kubungabunga umutekano. General Major Kagame Alexi akuri ingabo mu ntara y'Iburengerazuba.
Ubuyobozi bwayo bukunda bakorera bashaka kubereka yuko ibingibi byinshi bikorwa n'abantu babarimo batabifuriza ibintu bizima. Turumvikana, umuntu uwo ari we wese rero uri mu giturage mutazi cyangwa se waturutse Kongo afite umugambi wo kubagirira nabi, urwo ni uruhare rwanyu kumufata.
Aba bantu bafashwemo ariko bivugwa ko batawe muri yombi binyuze mu mikwabo yari imaze iminsi ikorwa n'inzego z'igisirikare n'igipolisi. Bose uko ari bane nyuma yo kwiyemerera uruhare mu bitero byagabwe basaba imbabazi ubutegetsi na bagenzi babo. Nibutse ko hari umuvugizi w'umutwe wa FLN aba bavuga ko ari we wabatumaga, Majoro Calixte Nsabimana Sankara, ari mu maboko y'inzego z'ubucamanza bw'u Rwanda n'ubw'urubanza rwe rutaratangira kuburanishwa mu mizi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Noneho tujye mu Burundi, abanyamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, bari mu gereza ya Bubanza. Abanyagihugu rero n'abanonosoye umwuga w'itangazamakuru bakavuga ko abo banyamakuru nta kindi bazira uretse umwuga wabo, barasaba ko barekurwa bagasubira mu kazi kabo. Iyi ni inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuva kuri uno wa gatandatu, abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu ibohero rikuru rya Bubanza, aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'abo bamenyeshamakuru rirategwa ibyatsi n'abarundi, aho bamenyesha ko ibiriko birabashikira ari akarenganyo mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo.
Kuba rero bari bagiye kurondera amakuru ku bitero byariko birabera i Bubanza, hano bagabafata bagashaka babajana mu gasho, byerekana ko bari babagwaye, bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga toke bariyaye bagiye gutohoza ibiriko birabera i Bubanza. Ubuhoho biraza kumera nabi kurusha, bishoba byiza ariko tubikize.
Ni ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe bwisunze, kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta caha kibagira, akaba ari aho nyanzuro y'amategeko ngendegwa ko yaba ibwirizwa shingiro, amategeko mpanabyaha, amategeko agenga abamenyeshamakuru. Aya mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe.
Ibyo si agaseseshwa rumuri. Turazi yuko ubutungane bw'u Burundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icyanditswe, n'ukuri ubutungane bw'u Burundi novuga yuko ntibukibaho. Kuja kurondera inkuru nyoza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icyaha.
Inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, Judith Basutama, amenyesha ko abo bamenyesha makuru bafunzwe bariko barazira ubusa, ngo iyo bataje kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa.
Mumenyesha makuru rero agiye habereye inkuru nta gitangaza kirimo, niko kazajejwe. Ikindi naco, amategeko arabibarekurira. Itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu duce twayo ka 45 na 46 riratomora neza ko bamenyesha makuru barekuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu. Iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha makuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho byiwe. Kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano ni bisiga ubwenge.
Abanonosoye ibijyanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mu 2015, aho abantu bafungwa cyangwa bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagira icyo binona. Umushingwamanza Yves Runyagu agasaba abacamanza gukora umwuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu ubusa.
Ni iki kintu cyo kudahana abashikira zamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gutyo naho atabyemezo bikwiye wowe ufise, naho utaba wakoze dosiye neza kimwe n'abapolisi nyine, naho baba bakoze amatohoza babona bonyene ko atakirimo ugasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo gudahana kubera ko nta wugaruka ngo babaza ati kubera iki bimwabikoze kubera ko uravye nko mu ngingo ya 23 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo kuva mu 2018 mu gaca kayo ka kabiri ingingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu buhamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara arabakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibintu byo gabanuka
mu runani yigo amenyesha makuru mu Burundi IBJ numubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi amenyesha makuru bagifungwa bazira umuga wabo Alexandre Niyunge ko arongo yugo runani asaba ubutungane kwiyambika gashambara bakarekura abamenyesha makuru bafunzwe cyo kimwe n'umushoferi wabo
twagira dutera kamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi cyari cy'ubutungane ko abamenyesha makuru bori kugwa ngo ubutungane ugahiza bukabarekura ukiha gashambara ukifata mu jisho bukarekura abamenyesha makuru koko naco bariko barazira no gupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungana tabo kiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe bamenyesha makuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'umenyesha makuru iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa makuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe cakavumbagwe kanabandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo amenyesha makuru twese dufatane munda twiyamirize iryo totezwa ryabo ba eka mbere iho nyangwa ryagateka kazi na muntu
Alexandre Niyunge ko asaba amenyesha makuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa c'abamenyesha makuru bakiri ku kivi mu Burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umugabo kumenyesha makuru mu Burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyesha makuru bije byiyongera kwiyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika abahinga mu mwuga kumenyesha makuru bakabona ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana kutugezaho iyo nkuru twizere ko abo banyamakuru baribuze kurekurwa turacyari mu Burundi rero tuvuge ariko ibyabereye hanze y'u Burundi abagize ihuriro ry'ibiro bikuru ibiro bikuru by'ihuriro rya SINARED ritavuga rumwe na leta y'u Burundi bo baraye bashoje inama bagiriraga i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda batangarije ijwi rya Amerika ko baganiraga ibyerekeye ko bakwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu Burundi umwaka utaha nk'uko tubibwirwa na Pierre Claver Niyonkuru
iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani SINARED rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani SINARED yabwiye ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira
twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuja mu matora y'umwaka wa 2020 twariniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani turavise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babwira kumwe atawucinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu babanye politike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugayo imigambwe cyangwa abandi aha tuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye kutuja guhera heza ibiganiro twe twagize na Nairobi ko twabarongikira abagenda ariko dushizemmo abahoza mu mugambwe CNDD-FDD bacabasha coba
abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ubwo runani mu gihugu c'u Burundi mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ubwo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa SANARED ko kurungika Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu
abo tuzobambukira hanyuma ruzokwitoreza kibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa abazo kwitoza ibibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza mushinga nta ya miseti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani senarede bari mu Burundi basoza bakorera mu Burundi kugira ngo ugorona ni rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye atufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida
kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu Anise Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka we nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye ejo rya Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira
kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko abantu bafise umugambi nico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wose hakitse igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese
abo banyepolitike hari bimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi umunani yasigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibinyabagendwa amatora agende neza bafise uravyo ko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru abanshuti z'u Burundi bihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wangura atawurenganyije uwundi
abatari bake mu batanguje ubwo runani SANARED baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise SEFOR Arusha nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwita abayo matora bagiriza mbere abasegeye mu runani SANARED ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije urunani SANARED ngo gwemeza ko ivyo bitabaca intege Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kano naho tunyarukire muri Tanzania impunzi z'abarundi zishimiye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa byabahinduriye ibiribwa bahabwaga kuva mu mwaka 2015 umunyamakuru rya Amerika muri Tanzania James Joven nibyo tubwira
kuva mu mwaka wa 2015 aho impunzi z'abarundi zabanza guhungira mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendere izari bwakabukanirizwe ibiribwa zironswa minsi yose zamira kubugari bw'ifu y'ibigori hamwe n'ubushaza gusa impunzi z'amazidoga yuko zitakabukanirizwa ibiribwa bigatuma abafite amagara make hamwe n'abana bakiri bato bagwara indwara zitandukanye mu gihe hari haciye imyaka irenga gato ine impunzi zironswa ibiribwa by'umuryango umwe ishyirahamwe PAM ritanguye gukabira ibiribwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kibanza chubushaza batanguye kuronswa ibiharage kubwiyo mpamvu irya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nyarugusu aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro irya Amerika
kweri mu bisanzwe twategeze iminsi tetomaze nk'imyaka irenga nk'itatu dupokera ubushaza rero niho twasaba dukominduro ugango batoronse ibiharage badukabire niho baritaje akankomora tukabira kweri turabishima turakenguruka barabikoze barabiduhaye
basha turashimye cyane kubona biyumviriye bakaduhindurira mu bijanye n'imboga kuko giye twitubaye ngaka itari gito twetumenye turonka ubushaza ne kuri ubu mugaburo kabisa baravyiyumviriye baraduhindurira baduha ibiharage kabisa turashimye cyane turakengurutse
naho bashima gukabigwa ibiribwa ariko bavuga yuko hari bimwe mu biharage baronswa bidasha kibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi iminsi yose bamwe babona yuko ikibazo kitarakemuka
nubwo babiduhaye hariho bazana ibisha cyanke ugazisanga biravanze n'ibindi bidasha hari abo usanga baronse ibisha abandi ugazisanga baronse ibidasha rero ugatusanga muri abo baronse ibidasha ukadusanga kenshi na kenshi ukunze gusanga ari benshi cyane gusumbya baronse ibisha rero icyo bitugora cyane guteka kurondera mu gihe tuba dukeneye gufungura ugadusanga umuntu yofunguye amasaha akwiye ya masaha dusanze tumenyera ugadusanga agiye gufungura mu mwanya wamaze kurenga atanu uko novuga ati bikiza ni na vitamine umuntu rero nubwo ubicanira gute kandi nyaduku nyine tuducanira tuturonka ku magendera kugira ngo dushobore kuturonka n'ingorane nabyo n'ibiharage ntibyumva naho ubicanira gute n'ibyigera byumva ijoro kumara amasaha 12 ku ziko bitaradonoka bikura uko nyene
rero tukabasaba ko mwogerageje mukaraba twese tukaronka ibiharage bishya nkuko rero mwari mwashimye mukaduhindurira ibiharage mwari mukwiye no kuduhindurira ifu iyo fu y'ibigori mukarabwuntu mwoduhindurira kuko sanga ari ingorane abantu bafise ingorane z'imishishito aburiye kabiri gatatu usanga ari hatari bimutera ibibazo bitandukanye nuko byari byashyize mukaduhindurira ibyo biharage mworabye mukaduhindurira n'agafu
umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama yakoreye mu nkambi ya Nduta mu kwezi kw'icyenda yasavye amashyirahamwe afashe impunzi harimo PAM gufata neza impunzi gukorera ku rugero rusabwa no kuzikabukaniriza ibiribwa biraboneka neza yuko iyo ngingo iriko irashigwa mu ngiro
ndugu zangu wakimbizi WFP wamekuwa akitoa chakula kwenu natoa unga na njegere pamoja na mafuta lakini
nchuti zanje mpunzi ishyirahamwe PAM igihe ritanga imfungurwa ku mpunzi bama batanga ifu bagatanga ubushaza bakabaha n'amavuta ariko biraboneka neza yuko bisabwa yuko bubakabira ngo rero bisaba amashyirahamwe yose afashe impunzi harimwo PAM gufata neza impunzi no kubaha ibisabwa mu gihugu cya Tanzania harimo ibiribwa byinshi harimo imyumbati harimo ibigori harimo n'umuceri rero dusaba yuko uza barabakabira kugira mugire amagara meza nk'abandi
wali kwa maana wali ndizi ambazo humu ndani zimo kwa za kutosha mihogo viazi
Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundo uri kuri bigombe murange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
cyo sab nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahezemo baziri nini yabagore
ni ikiganiro kimarisaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Shuti mga komeja ukulikili biganiro byacu ibya kakanya, makuru ya kakanya na hatu ya suvikie, turabashimiye mwe mwese, nshimire na Santos kubuhanga bw'ibyuma na Mokbir Yabaro wagiranije aya makuru, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumererwa neza.